BN. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. N'umunsi rero mu kiganiro murisanga turihweza ikibazo cy'urwaruka, cyane cyane urwaruka rwo mu ibarabara. Urwaruka rufise uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano, nibyo ishyirahamwe ry'urwaruka mu Burundi Nanje Nobaho mu Burundi rivuga. Iryo shyirahamwe riremeza gukura abana bashika ibihumbi bine mu ibarabara rukabasubiza mu mashure no gufasha imiryango yabo. Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro murisanga, tubahaye ikaze nk'uko bisanzwe mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri Facebook. Murashaka kutwandikira, adresi yacu ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Mbega uruhara rw'urwaruka mu gutorera inyishu mu kibano n'uruhe. Ikaze mwese
murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio ijwi rya Amerika nkuko bisanzwe ako karirimbo katwibutsa ikiganiro murisanga mwumva buri munsi murisanga. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Urwaruka rufise uruhara rukomeye mu gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano, nibyo ishyirahamwe ry'urwaruka Nanje Nobaho mu Burundi rivuga. Iryo shyirahamwe rimaze gukura abana bo mu ibarabara bashika ku bihumbi bine, rikabasubiza mu mashure, rikanabafasha n'ibindi byinshi. Rirafasha kandi imiryango yabo kuronka uburyo bwo kwisumamwo hamwe n'ibindi bikorwa byinshi kuva ritanguye ibikorwa byabo mu mwaka wa 2016. Mbega babishitse ko bate inyishu y'ikibazo cy'urwaruka ruba mu mabarabara yotorwa umuti gute? Ni bimwe mu byo tugiye kuganira na Hugues Hardy Remesha, umuyobozi w'iryo shyirahamwe imbere y'amategeko mu Burundi, nawe nyine akaba rugwaruka. Turi kumwe ngaha mu mastudio y'iradio ijwi rya Amerika i Washington DC. Kaze neza mu kiganiro murisanga, Hugues.
Murakoze cyane ku butumire no kuba muduhaye akanya ko gushikiriza bibi tuko turakora kugira ngo dushitse ihangiro twihaye mu ishyirahamwe ryacu JSBM Nanje Nobaho.
Iryo wewe mu bisanzwe ubarizwa mu Burundi, none amastudio yacu yashyitsemo gute hano muri Amerika? Uri mu ruhe rugendo mu bikorwa byanyu cyanye?
Ndino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera itariki 18 z'ukwezi kw'icyenda muri uwo mwaka nyine. Icanzanye kwari kugira ngo nitabire muri bimwe by'amanama yarasanzwe ateguwe muri ryandwi yahariwe Nations Unies Assemblée Générale. Hari amashyirahamwe atandukanye afise ibyo usanzwe ariko arakora muri inosi aba yateguye ihuriro kaminuza muri kirya kirungo cindwi. Rero ndumwe muri benshi batumiwe kuza kwitabira izo nama. Inyuma yaho kuko dusanzwe dufise abadushigikira banadufasha kugira ngo ibyo dukora bishigikirwe bimenyekane hirya no hino, naho sakaje ko kwitabira icyo ni tono kwita opportunity collaboration, ni ihuriro ry'abanyamitahe, ni ihuriro ry'abasanzwe bashigikira bafasha amashyirahamwe arondera iterambere mu kibano cyane cyane muri Afrika ndetse no mu bindi bihugu aho twari turi muri Republika Dominicaine rero
muri Amerika y'Epfo
muri Amerika y'Epfo nahamandagaruka ngarutse kabaye akajyo keza rero ko kuronka ubutumire bwo kuza kuvuga idonido y'ibyo turi kutorakora nongere mpure n'abantu batandukanye bashobora kumva ibyo turi kutorakora badushigikire uretse no gushigikirwa nigire no kubandi imenye ngabandi ngene babikora mbega Amerika haba mu mici itandukanye yashitse kwiterambere gute nubwo aheruhara ugwaruka go muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gwagize kugira ngo igihugu nk'iki gitere imbere gitere igomwe benshi bacifuze kukizamo
nivyo koko akanyoni katagurutse nikamenye ubweze
ego nkuko umugani w'ikirundi bivuga koko
ego none igo tu muri make tusubira inyuma gato tukumva mu byo twavuze mu ntango yuko mumaze gufasha abana bashaka ku 400,000 abantu bakibaza bati none nk'umujeune nkawe wabitanguye gute kumbure abari ko barakumva bavuga ati je ntacu mfise nkora ntacu mfise mfasha yohera he we waheriye hehe byagenze gute
burya ikintu cyose kugira gigire ishingiro kiba gifise kahise gafatanye n'umuntu kwari nuko yakuze nkiri muto abavyeyi no bakunda kubinyibutsa kubera ko nagize igihe cyo gutandukana n'abavyeyi biturutse ku ntambara yari hari aho twasanzwe twanavukiye mu kibitoki cya Rugombo niko benshi bakunda kubivuga kugira batandukanye kibitoki cya Bujumbura kibitoki intara byatumye ntandukana n'abavyeyi uko gutandukana n'abavyeyi ntari niteze kwa dushikiye giturumbuka kwatumye numva ugutandukana kutampaye ibyizigiro muri je nta numvumenga ubuzima bumpeze ko naromuherereza ico gihe bituma numvumenga ntahuye kumenga ndatawe amagogo nguye ko bituma nkunda kuja kugumana cyane n'abana bo mwibarabara nakeje nakunda kubwira abavyeyi bandi nti jewe numva nkeneye kujya kwibera mwibarabara bakamati ni gihe gitumye ushora ushifuza kujya kuba mwibarabara ambwa nti je nshaka kuza gutora amahera hama ndayazane muyasumishe ko niyumvira ko uko gutandukana n'abavyeyi nibwira nti kumbure n'ukunanirwa kwabo kumbure byabaraniye ku kuturera ni amagogwa ni ngorane bahuye nazo kuko narabona igihe bikunda twabana nabo ngene baradufashe neza mugabo nisanga mu gihe kitoroshe cyo gutandukana nabo no kuba ubuzima butoroshe bwo kuba kure y'ababyeyi cyane nibwira rero nti nibaza ko inzira nziza yo kujya mu ibarabara kurondera amahera ama nkayazana bakayasumisha kumbura ibyo arabananiye ariko ngira amahigwe kubera kuba hafi y'ababyeyi kuba hafi y'umuryango icyo cyumviro kitarashe kimvamwo niko kuronka amahirwe yo kuja ku ishuri ariko kangumamwe kuko ishira hamwe narishinze mpejije secondaire amashuri yisumbuye niho narishinga kuko nibwira nti birashoboka cyane ko umuntu ugwaruka ashobora kugisha terereye aherereye n'ikibazo abona yokemura mu kibano cy'iyo niko gushinga iyo shira hamwe rero nubabwira ko mu Burundi dusanzwe nabizi ibice birenga 60% bigizwe no gwaruka kandi biravugwa ko ugo gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 ku 25 rero ku banyagihugu bagize igihugu cacu ciza cy'u Burundi imiliyoni 12 ibice 60% bigizwe no gwaruka ruri munsi y'imyaka 25 burumvikana neza ko ni gihe cyiza cyo kugwaruka gufata mu minwe ni gihe cyiza cyo kugwaruka mu byo rufise bike kuko si byinshi bafise muga mu byo rufise bike bakagira iyo hangiro byo guterera umwe wese mu gisata herereyemo
none ni kweri ki kuri wewe ubona ugwaruka kumbure rushaka kwa rufise ubwoba bwo gutangura igikorwa cyo gutorera umuti ibibazo byo mu kibano byo bari kubera uburyo ivyumviro bike ubwo tategwa intege ikibazo kenshi kiba kiri hehe kuko mu kibano ibibazo ni byinshi cyane ubiravyo ushobora kuvuga ati ugwaruka rwicaye ku marigara rushobora gutorera ibibazo bimwe bimwe bihari bigenda gute ko akenshi usanga umengo babirekera bakuze canke bavuga bati sinda bibazo
akenshi mu myaka ihitiye mu myaka iheze ugwaruka ntibigeze ruhabwa ikibanza kirashe kugira ngo bashobore kugira ico baterereye mu iterambere ryabo uko turezwe ni n'umuco wacu hari ukuntu menga umukuru ni wafise icavuga uri ugwaruka umenga ibyo ufise ubyo uvuga bihwanye n'imyaka ufise ariko ukuri kutubwira ko ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi nibaza ko uwo muco ari utuma ugwaruka gu Burundi urutaumva kumenga ruhamagariwe cyane kugira icyo rukoze hama hakaba no kubura karero keza ko kurinda kukugira icyo bakoze barabiye kuri bakuruwe kuko nkubu cyo novuga mu Burundi hariho icyo kuko twebwe turakorera cyane no mu bintu byerekeye n'indero mu mashure urabona neza ko kubera kubura kazi kugwaruka kwinshi hariho kudehukigwa kugwaruka rugira ruti bakuru banje mbona bahejeje kaminuza ariko bagiye kudanaza amayinite nubwo atarakazi kabi mugabo kuvyo baba biyumvira gushikako bakaba biri hasi ugereranije n'ibyo bari bifuza gushikako kumbe bakaca bibwira ati ni iki kico tuma niga ni iki kico tuma mbona nyamashure mu gihe mbona ko nabagiye imbere bakuze bansumye imyaka bahejeje bibintu atavyinshi barashikako hakaba n'ikindi kigira kiti ubwinshi bwabo kuronka ubuzi bikaba bigoye kandi ikigaragara nk'ubu tuheruka kubona ikintu muri iyi minsi aho ubu ugwaruka rwinshi rw'Uburundi rugira ruti amahigwe ntayahari mu Burundi kumbure ari hanze y'igihugu no kujima namba nk'uko abakera babivuga no kujima nanga kurondera byumvikana rero ko uwo muco nubwo zo opportunity amahigwa taraba menshi yotuma ugwaruka gu Burundi rwiyumvira gwe cyo rukoze byacara intambamye
yego birumvikana ibyo rero kwiragijwe rya America babanyonye barahamagara bagashikiza ibazo n'ivyumviro batangiye guhamagara tubibutsa batwumva mwese ko muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro na Hugues Hardy Remesha akaba ari umuyobozi wishira hamwe y'ugwaruka nanje nobaho benshi muzi rikora ibikorwa bidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi mu gufasha cane cane ugwaruka ruba mwibarabara ugwaruka go mwibarabara mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi turi mu kiganiro twiheza duti mbega ugwaruka gw'igihugu urufise uruhe ruhara mu gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano reka duhere ku witwa Nitanga ku murongo wa telefone Nitanga Simon amahoro neza Allo Simon turi kumwe
Allo
urahura komeye
Ego mahaneza.
Ego.
Makoze. Ndajyango umutumirwa ubu ntagashyira umutumirwa ubu yageze muri studio n'umusango.
Ego.
Ndagira ngo rero mubaze kuba kuba urubyiruko mwamwibanze ku Burundi ubundi kuba urubyiruko muri rusange rugifite ikibazo cyaba nk'ikibazo kiri muri sosiyete kuba rugikennye urubyiruko ruracyakennye cyane kuba nta bushobozi bubone ku rubyiruko rukiri rutoshye bakiri bato mu myaka 20 mu myaka 18 kuba batarabona ubushobozi mu buryo bwa mikoro byo simbogamizi ubwabyo nta mbogamizi zirimo zikomeye murwe mukuru tabasha kuba gwatorera inyishu ibibazo bigiye bihari n'ubundi ikindi nyirango mubaze kuba kuba urubyiruko rurangije amashuri ya za kaminuza cyangwa isanzwe aya ngaya amashuri abanza ya secondaire kuba rurangiza amashuri rudafite bumenyi rusange umenye rusange mu kuba rwakwihangira umurimo mu kuba rwatangiza imirimo igiciriritse mito mito ntago nabyo ari imbogamizi kuko ubu ngubu urubyiruko rubashije ukarangiza nko kwiga secondaire hari icyo ushobora kwikorera cyafasha na bagenzi bawe ntekereza ko byafasha kuko nibura wasoza kwiga na babandi batabagize amahirwe kuko ibihugu bya Afurika usanga benshi bataragira n'amahirwe yo kugera mu ishuri nibura ngo arangize n'iyo secondaire nibura wowe urangije kwiga iyo secondaire wafashe n'abandi bakabasha kubona icyo bakora. Wabashinga ka business gaciriritse, wabaha ibitekerezo by'uburyo mwakwishyira hamwe mukagira icyo mukora. Se kuba urubyiruko rurangiza rutari rwagira iyo capacity yo kuba hari icyo narwo rwakimarira byo simbogamizi ku rubyiruko kuba rutabasha gutorera inyishyu ibintu bagiye bafite, kuko bafite urubyiruko rufite ibibazo byinshi cyane muri ubu ngubu kubibonera inyishyu n'ubukene urubyiruko rufite bisa naho bigorana.
Ego
aragenda tubwira tugire n'inama y'icyo icyakorwa kugira ngo urubyiruko rwinshi rubashe kugira icyo rwimarira runafashe na bagenzi babo kugira ngo bazamuke. Hanyuma no ku bantu bakuru, ku bantu bakuru bagize icyo bageraho nabo nta mutahe wabo mu buryo bwo kokipa urubyiruko mbona kuhagije, mbona udahagije mu buryo bwo kufasha urubyiruko narwo ngo rugire aho rwigeza. Abantu bafite icyo babashije kugeraho ntabwo ntabwo mbona mutahe wabo uhagije mu rwego rwo gufasha urubyiruko mu buryo bugiye butandukanye, nk'urubyiruko nyine ngo barwokipe narwo rubashe kugira icyo rwakwitezaho imbere.
Birumvikana uburyo n'ikibazo kuri benshi nk'uko bivuze benshi barakenye, ariko hariho kumbure n'abandi bafise ubundi buryo butangura canke kumbure ageraza kutubwira bimwe mu byo bokora kugira ngo batangure. Urakoze cyane. Reka tubandanye twakira ubundi. Turafise Innocent ku murongo wa telefone. Innocent, uraho neza?
Kunda hane sa takomeye.
Eko. Kibazo cyangwa icyumviro?
Kuda cyabo cyumbura mukanyoshe. Twumvise yuko koresha mu cyemezo cyo kwegeranya abana rikabitaho. Hano mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi haribonekeza n'urundi rwaruka rwinshi barakwiye no kubakurura mu mabarabara bakabegeranya bakabafasha kubera urwaruka rwinshi. Hano mu gisagara cya Bujumbura ho mu Kanyosha no muri pe urwaruka ruribonekeza ari rwinshi bakwiye naho nyine no kuhashika bakabeganiriza hamwe bakabaha nk'imitahe cyane naho bakabaha n'ibintu bakora benshi bakabasubiza mu mashuri. Uwo mugambi ni wo kandi warisaba bagashikanya no mutende nta zose kubera urwaruka ruhari ni kwishe cyane n'abatazi b'abapa bakabasubiza iwabo iyo baje bava nka ruguru. Uwo mugambi wo wari mwiza kandi wo barisaba.
Ego ni navyo rino shirahamwe rikora muri uwo mugambi wabo n'iryo shirahamwe ryabo nanje nobaho. Kumbure turaza kubaza Ardi mbega no mu zindi ntara mwa bariyo muri ko duhere ku kibazo cha Simo. Simo, wewe wabajije uti mbega uti ubukene kenshi nibwo kibazo.
Ego mu bisanzwe ikibazo hari umuririmbyi wo mu Rwanda nigeze kumva avuga yuko ngo amahigwa araguhunga ngo ariko ibibazo bikakurondera. Ibibazo birahari, ntawo bideha birahari, ariko kugira icyo umuntu wese aterereye biri mu mici itatu. Hari umuce wa mbere ugizwe n'intwaro au niveau ya gouvernement barafise ico bariko baraterera nko mu mugambi bazanye wa page aho bahimirizo gwaruka gutanguza imigambi y'iterambere bakanabashigikira mu kwaronsa uburyo bwo bafasha gutanguza iyo migambi. Hariho n'indi ntererano iza ku ruhande rw'amashirahamwe nka twebwe aho duhimirizo gwaruka tukabigisha tukababera karero keza tukafata, kuko ntimwumve gusa ngo dufasha abo bana mu bisanzwe ntitubafasha mu kubera ko ari abana, mugabo nuko tuzi ko nta ciza worondera mu gwaruka rukumaze gukwiza imyaka 18 20 23 rutigeze ronka amahigwe meza yo kugira ubumenyi buhagije rubakira abana, kuko umuntu asoroma ico yarimye. Rero turaheza tugashigikira tugafasha tugatanga ibyankenerwa byose. Nk'ubu nk'akarorero nobaha mu kibano dusanzwe tubayemo dufiseyo centre communautaire yitwa Nanje Nobaho mu Buterere aho meri ya Bujumbura ibiharuro byerekana yuko ibice 80% by'abana bari muri Bujumbura meri muri ville bava muri yo zone. Twashizeho yo communauté centre communautaire aho hirukiyemo cantine ifasha gufungurira abana barenga 120, hakabaho bibliothèque ifasha la communauté kugira bamenye baze bagira nk'ubumenyi, igashiraho kwigisha ibijyanye n'umyuga yerekanye no gushona, igashiraho no guhimiriza ugwaruka gukoresha impano zabo. Rero muri bimwe bashoboye gutora nk'inyishu, Buterere na hantu hasanzwe horatabwa yarara. Mu bigize iyo yarara harimo ico no kwita ama déchets plastique, ama plastique menshi ahari. Nk'inyishu yatowe n'ugo gwaruka rukunda kuza muri yo centre communautaire kwari ko bagira ati no okay twegwe tuba muri Buterere. Nicaye kibazo mu bibazo bigize zone ya Buterere bihari, bashima gufata ayo madeshe y'ama plastique ubu basigaye bayahinduramwo, bakayahinguramwo, bakayakuramwo intebe, ama meza, bakayagurisha, bakagira ubumenyi bwo gukingira ibidukikije, bagashira bakahongera bakagira ubumenyi bwo gukuza impano zabo zo gukoresha amaboko, bakongera bakaronka uburyo busahiriza mu mibereho yabo no mu bigize ibibazo mu miryango basanzwe bavamo. No wabwira nk'inyishu nk'ubu ambassade y'u Faransa yaje kudushigikira gushigikira uwo mugambi, kuko wana ari umugambi mwiza. Watanze amahera ashika ku miliyoni zirenga 100 kugira hagugwa ama mashini yotuma babikora boye kubikoresha amaboko gusa, kuko usanga production ari nkeya ahagwa gura mu mashini yotuma production iba nini. Ikindi nuko UNDP pinide nayo nyene yashimye umugambi, kuko mu 2021 haratunganijwe ihiganwa ry'imigambi no kwitwa irifisa kanovera gashasha. Baheza bagatora imigambi 12, uwo mugambi w'uko gwaruka rushigikiwe rukurikiranwa n'ico kigo cacu washuye kuba mwiyo migambi 12. Baronso agashimwe aho umunsi wo gutanga nagashimwe, kuko iyo higanjo ryatunganijwe na PNUD rifatanije n'ubushikiranganje bujejwe bya technology na innovation bushigikiwe kandi na presidence. Umunsi wo gutanga agashimwe nye n'icyubahiro mu kihugu cyacu asanzwe kanhemiza n'ugwaruka niho yarari kugira atanga ubwo bushimwe. Byumvikana ko ugwaruka nago nyene mu ya mishita tunavuga gouvernement, société civile cyangwa les entreprises, mais aussi n'ugwaruka ubwaje urafise uruhara.
Ego urafise uruhara nkuko bivuze igwe, ariko bamwe bamwe bari ko baratwumva bashaka kuvuga ati mbega igwe wewe kuvuga yuko ambassade PNUD nayo mashira hamwe akoma akomeye ku isi ari hejuru cyane, wayegera gute, wayamenye gute, wahereye hehe? Mbega uba waragiye kuma sida kafura rurondera kuri internet kugira ngo umujeune ari mu kibano avuga ati je ndabona hari ikibazo mu kibano ndashaka kugitorera umuti mugabo simbona aho nohera, wewe wahereye hehe? Kugira ngo turabe neza na neza ugo rugendo rwo kugira ngo ushike ahuri mu gufasha ugwaruka ruri mu ibarabara mu gihugu.
Bajije ikibazo ciza, kuko mu byo duhimiriza icyo bita resilience no kuvuga ibibazo birahari ntitubihakana turavyakira, kuko turazi ko bihari ni byacu biri mu gucacu bibaho tubaye mugabo twigisha ugwaruka, kuko bakukaba nka konajeyo simvuka mu muryango ukuze ufise amahera menshi muryango wayabaye nakuze nk'abandi mugabo icaje gutuma ayo mashirahamwe abayabaye nayasanzwe bivana nuko umuntu wese abibona atwegera canke duhuza canke twoshobora gukorana nuko ntitwigeze ducika intege. Nico kintu cambere nobwira umuntu ntucika intege mu byo ushaka gukora. Ica kabiri kora mu buryo buri professionnel, mu buryo ukwiza ibisabwa byose byotuma umuntu yogushima. Rero novuga nti ikibazo kirahari, kirahari kuko ibyigihugu gitanga cyangwa kiriko kiratanga muri aka kanya biracari bike ugereranije n'ugushaka n'ivyo gwaruka gwifuza. Mu ico gihe rero nibuke buke ibintu bigenda biraduga buke buke n'ukuguma no byizigiro. Ndatahura ko hari gihe bitoro muga no kugumana ivyizigiro kugira ngo wibwire uti nimba bitakunze kuwa mbere bishobora gukunda kuwa gatandatu.
Ego. Urakoze cyane, turacyafise abanyonyi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone no kuri Facebook babandanye kutwandikira barafise ibibazo n'ivyumviro. Turafise Muvunyi, amahoro neza Muvunyi.
Amahoro.
Urahora komeye.
Ndakomeye, mbeze mute.
Turashima natwe.
Tuhuriza no mutumirwa.
Ego, harakumva.
Ego, yambu cyane.
Ego, ego, ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Hanyuma reka mbanze nshimire umutumirwa ndetse n'ibikorwa byabo bakora byo gufasha urubyiruko rwo mu muhanda. Ni igikorwa cy'indashyikirwa bakora cyane, mbashimira.
Murakoze cyane.
Ariko ni byiza cyane, mufasha igihugu kurera. Hanyuma ikibazo nagira ngo mbaze ko abo bana ari benshi, ibintu uburyo bwo kubafasha ubundi mufite abaterankunga bashaka kuba babafashamo. Ikindi nagira ngo mbaze ko urubyiruko kuyobora urubyiruko mu buzima busanzwe biragoye, kuko urababwira ngo canga hari ugaca hariya, kandi abana bo mu muhanda n'abana baba baragiye bafata imico inyuranye. Usanga abana baba baranyweye nk'ibiyobyabwenge, usanga abana bafite imico inyuranye. Ese abo bose ibihumbi mwadutangarije bine, iko bose bemera kwiga? Kuko ntekereza yuko hari abana bashobora kuba batemera kwiga, hari n'abana baba badashobotse, ugasanga n'ubwo wamukuyemo ariko ntabasha kujya mu murongo w'umwana muzima. Icyo gihe bigenda bite? Ikindi nagira ngo mbaze, numvise mwana atubwiye yuko n'imiryango yabo mugira ukuntu muyifasha. Ese imiryango yabo mubona hari icyo ihindukaho uko yari imeze mugeranyije n'ukuntu mwa munayibona mbere y'ukuntu iba yari imeze mu buzima busanzwe? Mubona hari ikintu gihinduka? Ibitekerezo byanjye, ibitekerezo byari ibyo ngibyo. Hanyuma Oriane nagira ngo ngutume, akaba nagira ngo ikintu nkisabira ngutume kubayobora iki kiganiro kubabishinzwe. Nta kuntu mushobora mwazadufasha kikajya kiba live, tukajya tubabona namwe bamenyesha makuru, tukabona live uko muri gutambutsa ikiganiro, tubabona pana kumva amajwi gusa.
Uraziga Muvunyi ja kuri Instagram uratubona muri aka kanya. Ja kuri Instagram ya Oriane uratubona. Ego.
Oya muzako nawe kanu muzakadukorere nyine ngo wenda tuba tubumva, ugasanga umuntu ntabwo azi kamirindi, ntaseje ni ntazi Diane, nta tubumva gutyo nyine. Nabyo wenda mujye mushaka ukuntu mwazajya mushyiraho n'ifoto y'umuntu ugiye kuyobora icyo kiganiro, cyangwa se wenda ifoto y'ugiye kukiyobora niyo mutumirwa wenda. Ubundi mwajya mukwereka ifoto y'umutumirwa, ariko uwo mutumirwa ntabwo mwigize mutwerekana ifoto ye.
Arimwo muri Facebook, muri irya foto irimwo abana, umutumirwa arimwo hagati yicaranye n'abana ariko arafasha.
Voilà, ako kantu ni sawa.
Ego, urakoze cyane Muvunyi, ubivuze nk'ubizi. Vuba cyane muzotubona.
Wow, ako kantu ni sawa, murakoze.
Murakoze cyane. Ego, urumva rero Hardy, urumvise ibibazo by'umviro by'abanyanyu bishu by'America, bavuze bati murafasha kurera urwaruka rw'igihugu. Arabaza ati mbega abana murera bose barabemerera? Kuko benshi urasanga barava mu mwibarabara bakagaruka, bakagenda bakagaruka, sanga umenya nkuko bivuze ubwa mbere mwibarabara niho bishakira kwibera.
Abajije ikibazo cyiza, nagira nse n'utanga umuco. Icyo gitigiri ntikigizwe n'abana bavuye mu ibarabara gusa, kuko haruho kugira bo kuye mu ibarabara, hakaba naburinda kuzurikurijamwe, hakaba naburinda kuzorijamwe. Urumva bari mu mici tatatu, harabamaze gushikayo bari mu ibarabara, hari nabubona kwasigaje igihe gito ngo bisanga bari mu ibarabara, hari nabugira uti natacho ndababonamo ko ja mu ibarabara. Byiza no kurinda nkuko bavuga ati vomye prevenir que guérir. Rero yabajije ikintu cyo gushigikirwa, koko turashigikirwa, kuko ntawo byishoboza. Nagira ngo ni akajye ko gushimira ndetse na diaspora burundese badushigikira, bagafasha, bagashigikira abo bana, bagashigikira ubwo gwaruka. Hama nongere nshimire ugwaruka dufashanya mu kurongora iryo shyirahamwe, kuko sinovyishoboza kuko bafise uruhara runini baterera mu kuzana ubumenyi bafise kugira ngo bikundo kugwaruka rushigikiye kuko nagira nabwiye ko dufise iyo communauté yo centre communautaire aho udushigikira ugwaruka rukaza rukahigira byinshi no mu bijanye n'irondoka ryiza janye n'amagara meza byo byose bigafasha ugwaruka haba no mu gukuza impano zabo kuko nagira ndamenyeshe ko mu bigize iterambere ku muntu ari we wese ni byiza ko yiga no gukoresha ingabire yiwe kuko twakuze batubwira ko ari kwiga ibyubuganga nibyo ni byiza kuko nabyo dukenera kwigiya iby'amategeko kwiga iby'ubutunzi ibyo bidutwara ubwenge bituma aho umuntu wese yumva umenga atabyize atabibayemo umenga ubuzima burahagaze ariko hakaba hariho n'urundi ruhande rwo gukuza ingabire y'umuntu nimbuki na basket nimbuki na football nimbuzi gucapa nimbuzi kuririmba nimbuzi kugira ubutebetebe kuko mwaka kanya ndiko ndavugira aha hari higanwa rero kugutunganywa na UNICEF rifadikanyije n'ikinyamakuru yaga cyo mu Burundi aho bagize ngo bayise uwo mugambi waitwa ingabire yawe iyo ngabire bariko barondera mu ntara zose zigize igihugu gutoramo uwa mbere wa kabiri wa gatatu aho uwa mbere azoronka imiliyoni 15 duvise rero ugwaruka ruri mu bandi gwaruka mugabo wo bahisemo kugira iby'ubutebete ba Crobas uyu munsi bashitse mu gice cya nyuma bazokina finale itariki 18 z'uko kwezi tugiye kwinjiramo byumvikana nk'ubu ni baronka imiliyoni 15 z'amarundi bizobafasha byinshi bazokumva muri wogera bati birakunda cyane ko twoshobora gukoresha ingabire yacu yo kugira gatebetebe tugashika naho duca mu mushika wa muce wa nyuma kugashika naho dushobora kuronka amahera angana gutya ibyo byose rero biri mu bituma umuntu ashobora kumva ko sinahebwe sinatawe mbakure yiterambere mugabe nandi iterambere ryonshikira atari uko barinzaniye gusa nabyo ubwanza ariko nshuwe kugironderera kagera aho rishitse n'ukuri nkuko nkuba ndabisubiramo ntawo bideha haracyari ikibuze mugabo uko kugira ikibuze ntitubifate nk'ubupfu ntitubifate nkaho mwe ngubuzima bararangiye ariko bitwigishe gwico dukoze mu byo dushoboye mu aho tugeza kugira ngo uwunuzoza wese kudufasha no kudushigikira azasanga aho tugeze hama yabajije ikintu cyo kuko dukorana n'abavyeyi babo kukaba nkako ntivyo kunda ntawo tutandukanye umwana na nyina ntawo tutandukanye umwanya n'umwana n'abavyeyi nubwo kenshi usanga mu miryango myinshi dukorana benshi usanga baratandukanye n'abavyeyi benshi usanga nabo bo bavyeyi barahuye n'ibibazo bifatiye kugitsina bifatiye kukumigwa bifatiwe kudahabwa ijambo bifatiye kudashigikirwa rero novuga yuko abavyeyi bafashe ya mbere twabashizemo kuko urumva abana dusubije mu miryango ntitwamana nabo gushika umugambi nuko abana bamenyereye ishuri baradi cyacu ishuri bigishije agateka ka barazi uko bashobora no kukagwanira ico ni kimwe twihutira kumvisha no kumenya ko abana batahuye ku muco wa kabiri dushifata abavyeyi babo twashira mu migwi yo kuzigenya no kuguranana ico gihe tubigisha nyene bashobora gutanguza imigambi y'iterambere rusange ica kabiri tukabigisha ikintu cije nirondoka giza kuvyara abo bashoboye kurera ica gatatu tukabiga ico bita ni gute bobera karorero abandi bavyeyi mu kibano basanzwe babayemo akatiraza umuce wa gatatu aho ugira ati ba bana barateba bagakura iyo bakuze bava mwiki iyo bakuze batahura ubuzima gute iyo bakuze ni giki kibarongora ni giki nakahe gateka naye amavaleur atuma ko kuboshura kugice bavuyemo ico gihe turaheza tukabana nabo tukabigisha ibyo byose byo gukuza ingabire ziri muri bo tukabigisha rico kuba abantu bazana impinduka aho basanzwe babaye rero mwico gihe ngarutse no ku kintu cy'uburyo turafite ico bita activity generative dohoveni idufasha nk'ishyirahamwe ko nitwama n'utwokwama tuzerinze ni byiza yuko ubwacu nk'ishyirahamwe ritahura kuzana ihinduka muri community kuri kwiye kurondera umugambi naryo ubazanira utuzanira ubujye kugira ngo tubandanye dushigikira ibyo bikorwa dusanzwe twatanguje.
Murakoze cyane. Ego turaza kubandanya n'ibindi bibazo kumbure tugaruke ku bibazo vya muvunyi ko yari yabajije kandi ibijanye n'uturorero tumwe tumwe. Reka twakire ku murongo wa telefone Valentine turi kumwe muratwumva?
Ndabumva.
Amahoro cyane.
Mukomere.
Murakoze.
Ama jewe ndi ngaha mu Burundi. Mbanje kwa amasengero yo kumenyesha makuru yo kujya muri Amerika. Nabifuriza umugoroba mwiza twenga bashi ni ku mugoroba sinzi ngaha iwanyu.
Twebwe burakeye ariko urakoze.
Namwe murakoze. Niba ntihenze nari narebye kuri Facebook ikiganiro cyanyu gishingiye ku ishyirahamwe ryegeranya abana bo mu ibarabara hama mu nyuma bakavamo imbuto y'ubuntu bagasahereza ababyeyi
cyane.
Nagira nkeze abo barongoye iryo shyirahamwe kubera kubona umwambi mwiza aho usanga abana mu ibarabara n'abihebuye usanga umengo ni nk'ubuntu nyine bwatawe butagira gitabara mu guhura abona ko hagiye haboneka abantu mwene abo umutima nk'uwukunze igihe wasanga nabo bagaruriwe icyizere cy'ubuzima bakongera kwiyumva nk'abantu koko. Ahubwo ndamukeje rwose nakomere mbere n'abandi bose bose gatimo n'uburyo babufise bagerageze abantu mwe barusanga basa n'abihebuye. Murakoze cyane cy'umvire nari ngombye gushikiriza. Murakoze cyane.
Murakoze namwe Valentine. Reka twakire na Frederic. Frederic amahoro. Frederic ego.
Ni Frederic Serpongo ivuga mu karere kandi amajyaruguru y'u Rwanda nkuko mubivuga. Mbere na mbere kabishimire umutumirwa w'ijwi ryanjye ko mwadutumiriye.
Yego murakoze cyane.
Hari ikintu rero nagira ngo mubaze. Ubusanga nk'urubyiruko rw'abantu batandukanye muri Afurika.
Frederic agatelefone karamugoye iracitse. Kumbure turamugarura ku murongo wa telefone ariko ibibazo birahari byinshi kandi wahamagariye aba jeune kugira icyo bakoze bahe tumwe mu turorero tw'ibibazo ubona mu kibano bishobora gutorega umuti n'aba jeune bakibamo.
Icya mbere ni kugira ibyiyumviro bihindutse. Ni kugira ibyiyumviro bihindutse ni kuvuga uyu munsi ubuzima bugenda burahinduka. Kirazira ntidukwiye kurondera kubaho nk'uko abavyeyi bacu babayeho. Ni kuvuga iki gwaruka ntaje ndacara gwaruka ni byiza ko twimvira gutorera inyishu ubwacu twebwe nyine hakiri kare kwimenyereza gutorera inyishu nk'ubu nk'akarorero kumbura umujene urakuze uriga kaminuza cyangwa uri kuriga na secondaire hari ibyo batubwiye ngo amahera ntafadikanywa n'amashure. Ariko ni byiza kuko twebwe hariho mu byo turiko turigisha mu mashure ni approche duheruka gushiraho yitwa orientation socio-professionnelle et académique ni approche zo kuresha mu mashure. Aho tufise n'indi yitwa bande dessinée. Bande dessinée ni approche zotuma umwana ari ku ishuri atahura agateka kiwe tukanamurinda guheba ishure kuko intumbero niyo kugabanura guheba amashure kunze kugaragara cyane mu Burundi na cyane cyane mu ntara zo hagati. Rero icyo nobwira urwaruka ni menya neza ko ubuzima bwarahindutse. Amahigwe ntakiri ya yandi ababyeyi bacu babayemo. Uba muhira reka kubandanya ufise ibyo witeze ku bavyeyi bawe. Gira akantu utanguje imenyereze gira muri wowe kumenyera no kwimenyereza kugira ikintu ukoze gishobora kukwinjiriza kumbura uratanguye kwigira ruguru yibwira uti mbere kubika intova muhira ntajya kubimenyera kwifata nshaje nkamenya ngene nshobora kwirihira inzu ikaba nto nkashobora kumenya ngene nibeshaho nka decoration. Ibyo byose bikaba biri mu bintu byotuma umuntu amenyera. Ikindi nacyo ushaka kwiga kaminuza ushaka kuzokwiga iki ni giki cyotuma mu gihe cy'uburuhuko utorondera kanya ko kwimenyereza no kurondera ubumenyi bujanye n'ibyo uzoshaka kumenya no kwiga ikindi nacu ubu hari inyigisho nyinshi zitangwa mu gihugu kumbure nga hazi tango kuma santra ya tango mubenyu ubu ubu na telefone ifise jinshi shwara kuigisha iyo connection niagaze kuri WhatsApp gusa niagaze kuri Instagram niagaze kuri Facebook gusa ilo yikoreshe mkulonde mubenyu ubu hari byinshi bashobora kukwigisha ushaka kuba umufotografe ushobora kwiga no kuvuga ibyo kwikuje byose ntubibone nk'ibintu wotuma widogera iyo telefone connection into mugabo ushobora kuyikoresha kubuge kwigisha ubumenyi ubutuma ushobora kwibeshaho ico kibano wita ko kitariko kiraguha amahigwe kumbure nimbubonye ko mu kibano atamuntu akora amatara ahari bama baronda kumurondera kure ataboneka byige ubibakorere uzurinjiza yo make nimba hari kibazo ubonye mu kibano reka ntanga karero gatoya gasanzwe hari inkuru numvise ko mu Buhindi hari umuntu bagiye ari abantu babiri umwe abona ko abahindi mu gico gisagara bari barimwe batambara ibirato arabatwengagira ati abantu wapi kabisa nta birato bambara mugabo wundi avuga ati nimba ta birato bambara mbega uwo bizana ntibocha bayimugurira donc ibyo bituma uwo muntu ashobora gushora ibyo birato aratunga agatungana ko kuvuga ko ibibazo dufise mu kibano ntitubibone nkibije kutwica nibyo biraremera biratuma bivuna mutima bigaca intege umuntu mugabo bibonemwe inyishu ushobora kuzana kugira ngo bikugire icyo ushobora guterera kandi bigutuma nawe utunga kuko hari umugani no wabibiri uvuga ati ushaka kuba mukuru nakorera abandi gukorera abandi kuvuga ibaha inyishu y'ibyo bakeneye uraba mukuru se automatique ugiye utanze inyishu y'ibyo abantu bakeneye automatique mutegeza kuba mukuru
birumvikana cyane reka twakira abandi banyonyi bishwe rya Amerika ku murongo wa telefone turi kumwe na umusaza amahoro neza umusaza kaze neza
amahoro
urahura komeye
ndaho ndakomeye kandi ndashima Imana
ni byiza
ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru ndee ndashimira umutumirwa akari nk'abashyira nk'itanu namuhaye umwanya tukatanga igitekerezo tukagira uruhare mu kiganiro kandi ni byiza cyane rwose
murakoze
ariko nkabaza nk'umutumirwa ko urabona ko mu mabarabara urasangama urwaruka cyangwa se urubyiruko ugasanga ni ikibazo cyugarije ahantu hose njye nkibaza uruhare rwanjye cyangwa rw'umuturage ni uruhe mu kugira ngo abo bana cyangwa se urwo rwaruka rube rwava mu mabarabara kuko hari igihe usanga urwaruka rwarabishotse mu biyobyabwenge cyangwa no mu zindi ngeso mbi ugasanga noneho ahantu hose h'umuntu anyuze mu mabarabara cyangwa mu rugunuza mu mabarabara ugasanga ari urwaruka rwishi ndibaza nkanjye w'umuturage uruhare rwanjye ni uruhe nkanjye nk'umuturage uruhare rwanjye ni uruhe
ego kirumvikana cyane uruhare rwawe ni uruhe ni iki wokora wokwitura nde wokora iki ego hari gihe ahandi yigeze kuba ubwo gwaruka nawe nyine yibaza ibibazo nk'ibyo reka ariko tubanze twakira undi munywanyi Norbert ku murongo wa telefone Norbert uraho neza uratwumva
muraho neza naze
ego
bakomeye ku ijwi rya Amerika
turaho turashima namwe
ego bansura n'insanganyamatsiko ariko sinari nabyumvise neza
ego urwaruka rurafise uruhara rukomeye Norbert rukomeye rwo gutorera inyishu ibibazo byo mu kibano turi kumwe na Hugues reka aratubwira ingene yatanguje iri shyirahamwe ryo gufasha gukura abana mu muhanda abana mu ibarabara kubafasha gusubira mu mashuri gufasha imiryango yabo rero hari uburyo bwinshi butandukanye ugwaruka guno munsi rushobora gufata ya mbere mu gutorera inyishu ibibazo byo mu ibarabara canke mu kibano muri rusange
yego ndabyumvise neza cyane mbere na mbere reka nshimire nk'ibya Amerika riba ryafashe icyemezo nk'ikiri guhamagara abantu bagize uruhare mu kuzamura iterambere ry'urubyiruko cyangwa se kuvana abana mu mihanda mbo ariko ikibazo kiracyakomeye cyane cy'abana ari Burundi cyangwa se mu Rwanda ariko no mu Rwanda biracyarimo abana usanga bakiri mu muhanda ariko bakavamo kubera ibibazo biturutse mu miryango Bo ariko se nibaza ni ajya gufata ikemezo nk'icyo yabyishoboje wenyine cyangwa hari izindi nzego yafatikanyije nawe.
Ego
komeza.
Ngavuga nti se abantu yende abo bana yabashije kuba yakuramo abana yabashije kuba yakuramo wenda hari ababashije kuba barasubiye mu mashuri cyangwa se hari aho bageze wenda mu bindi bintu byafasha kwiteza imbere. Ngavuga nti se ababyeyi bo arababwira iki wenda kugira ngo babane neza n'abana?
Urakoze Norbert.
Wenda reka twese tukiyonga.
Norbert yashatse kumenya ati icyata wifashije kumbura yashatse kumenya umutahe watanguje nangahe kugira ngo yumva ati mbega ko watanguye igikorwa nk'iki wahereye he?
Hajya novuga yuko abakunze kuvuga ko hari umuhamagaro, hari iki bintu cyitwa indoto kikubuza amahoro kikabiragira mu muntu kigatuma akora ubwiwe ibyo yiyumvira ko atupfuye akoze. Umutahe no gushaka, umutahe no gukunda ibyo ukora, umutahe no kugirira ibako ryo guhura n'abakumva n'abagutahura. Novuga ko jewe narigeze kuba mfasha amashyirahamwe kwitunganyiriza imigambi, hari mu buryo nashobora gukuramwo bwatuma ngira icyo nkoze mu ntango igihe iryo shyirahamwe ritanguye. Uburyo naronka nk'agahembo mu byo nasanzwe nari nsanzwe nkora nibwo bwatuma busahiriza. Icyaje cyose cyace gisanga jewe ubwanje n'abaho dukorana bagiye barashigikira aho tugeze, abandi baraza baraterera intunga cyangwa baraterera aho twari dusanzwe tugeze. Hama nari nacishuye ababyeyi tugeza kubashyiramwo, tubigisha nk'imitunganyirize imigambi y'iterambere, tukabigisha irondo kagize ijyanye n'amagara meza, tukongera tukabigisha nk'ene bakwiye kuba akarorero aho mu kibano basanzwe babayemo. Nagira nongere ko mvuga nti ntibyama byoroshye kandi aho tugejeje si aho twashaka gushika harenze. Aha bari ko baravuga ko igitigiri ari kinini cy'abana bari mu barabara kukaba nk'ako mugabo imbere yuko nza aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari umugambi leta iheruka gushiraho gufata abana bose ukabaganiriza hamwe aho bitika ruzi ni centre izobiganiriza hamwe batangure babigishe bagira iki. Twizera kuko twatewa kamo nk'amashyirahamwe mumwe mu mashyirahamwe asanzwe rekarafasha. Nibaza ko uwo mugambi ari uwo gushigikira twitega yuko ushobora kuzana impinduka nziza mu gihe tuzuba tuko turakorera hamwe twese kandi umwe wese arondera iterambere ryiza ry'igihugu. Rero novuga ko ibyo tugakora ni byiza kandi abavyeyi turabashiramo tukongera tugategurira kazoza keza abo bana, kandi abo bana benshi barasubiye ku mashuri uba yazi cyari cyo ishuri koko bana ba mbere.
Hariho ni naba ntihenze na umusaza yabajije ikibazo cerekeye ibiyayurabwenge, avuga ati mbega uruhara rwanje rwo baruruhe kumbure uri umujene mu kibano wowe udakoresha ibiyayurabwenge ariko ukabona abagenzi bawe umengo baboriwe birirwa baboriwe, wowe iki uruhara rwawe, wokora iki, wo muhanura iki uwo mujene, yovuga iki, yokora iki kugira ngo afashe bagenzi biwe?
Numvuga ko ishyirahamwe ryose riragira ako no bita akabijya mubigiza akabijya kacu ivyo gufasha abanywe biyayuramutwe ntitubishoboye cyane, ninacyo gituma tutikorana tuba dufise andi mashyirahamwe dukorana bamwe bakarondera ngene bafasha abo bana mu bintu byerekeranye n'ibiyayuramutwe. Icyo gihe tumuronse tukabona ko bikiri kubera mugora kuwiheba turaheza tukagira icyo bita referencement tukamurungika kuri ayo mashyirahamwe abasanzwe abikora. Novuga rero ko ikibazo cy'abana mwiraba, ikibazo cy'uruhara rw'ugwaruka mu iterambere ry'igihugu, ikibazo cy'umukenyezi mu kuba inkingi y'iterambere mu muryango, si twe ubwacu twenyine tubikora mu gihugu, dufise abo twahasanze twigirako tukazana bishasha byo kutuma ibintu tubiryohora gusuma, mugabe igihe cyose twisanze ari cyo tudashoboye ntitwikorana ntitucigumizako ahubwo turondera ngene uwo mwana amwe yaburamutwe tushobora kumuhuza n'indi shyirahamwe isanzwe ribikora, kandi ayo mashyirahamwe uko nsanzwe azakora nayo bwa amuhuza nabo bigeze kubinyo bakabivamo bakamufasha kumwereka ingene ashobora kubivamo ego
tuko turaganira na Hugues Hardy Remesha umuyobozi wa Nanje Nobaho ishira hamwe rifasha ugwaruka mu Burundi cyane cyane abana bo mwibarabara turi kumwe kandi n'abanyonyi bishwe rya America ku murongo wa telefone kuri Facebook baratwandikira bashikiriza ibibazo n'ivyumviro turafise Hakizimana ku murongo amahoro neza Hakizimana
Ego
urahura komeye.
Ya ego kenda sana.
Ikibazo canke cyumviro ku mutumi.
Oke ya nese kanda bakwikiana cyane na n'ubishye nyine n'abageze bayo kuba atazirike kirezo.
Mhm.
Oke ya na n'ubishye bako bafunda kandi ndumva n'ubishye kwenda kwikira kandi n'ubishye n'ishimira ibyo ategeza ho.
Urakoze cyane.
Ego
hanyuma rero tugaruke ku kibazo cerekeye uburyo mukoresha kugira ngo mufashe abo bana abo mwibarabara twumvise ko mubafasha mu bijanye n'imfungurwa kubafungurira ni buri munsi ni kangahe muri make kugira ngo twumve uburyo busabwa mu gukoresha ishyirahamwe nkiri gufasha abana kugira ngo kumbure n'abariko barakumva bifuza kwifatanya namwe bavuga bati kumbure nzofasha indwi imwe y'ibyo kujya ukwezi kumwe ibyo kujya biba bimeze gute mu ishyirahamwe
ubajije ikibazo ciza uyu munsi hari ibintu byitwa ikibazo cha cishusho igihugu tuko turahura nacho mu ruhande rumwe ni byiza kuko nico dukeneye mugaba mu rundi ruhande naho hari gihe bitatworohera kuko amashirahamwe menshi turiko turakorana ubu turi muri mu mugambi w'iterambere development iyo uvuze gufungurira abana kubafasha harabavyumva nko kubatuma barera amaboko harabavyumva nko gutumenga urikubarera nabi iyo rero ni intamba mituko turuha nayo kuko si kenshi biriko biroroha kumvisha abantu ati erega aba bana dufise umugambi w'iterambere tuko tubaronderamwo banza mubahe cyo bafungura erega badafunguye je bashobora guheba ishuri
ni nayo mpamvu bagiye mu mayira
rero renda tubafashe babanze bakiri ngwara kuko kuva tumaze icyo gihe cyose twarafungurira hari ibintu bitatu twabonye nk'inyishu ica mbere harabaye kutagwaragurika kutasubiye kuboneka mwabo bana ica kabiri harabaye ico bita kumenya ku ishuri kumenya ku ishuri kuko araheza akagaruka kiga neza ameze neza ica gatatu hariho ico bita kwiyakira kumva ko nawe ari mu bandi kumva yuko ashobora kuvuga ati jo uyu munsi sinshaka kujya ubugari nimushaka kujya gakiri ibyo ego bihema gafyinyi mugabo urumva ku mwana yiyakiriye ntagipfa ibyariye ntakijya mu masafuriya ngo abonye umuceri umutima uhababuke icyo urumva ko abatekanye muri bafata bwati nanje ndi umuntu ndashoboye rero nibaza ko mashira hamwe ari karafasha turi mu bintu by'iterambere turi mu byo kurondera iterambere ryiza rirama nibyo mugabo ntimwibagire ko hari ubundi muce ukigoye gushika kuri ibyo biragoye kubwira umuntu iterambere yaraye adafunguye atani vyizigiro by'ukweza zofungura nda ni ugo ruhande ntimurureke nico gituma ngira ntera kama n'aba diaspora kuko mubinzanye no mubo tuvugana rimwe rimwe ndavuga nti turi mu iterambere turashaka no kubaka ikigo wanashimwe turashaka no gukuza ibintu by'iterambere gutanga akazi kugira ikimugabo abo bajene twifuza uyu munsi ubwo gwaruka twifuza ko rugira uruhara mu iterambere ry'igihugu imbere yuko bawugwaruka babanza kuba abana mbega ubwo buto bwabo barafise ibihagije bwo batuma nibagera kuyo myaka yo kubugwaruka bazushobora kugira ico baterereye enda dusubira inyuma ntitwi gitugume turi ku ruhande gugwaruka gusa tuje no mu bwana bwabo tubafashe ni giki babuze kuko umwana ariye neza umwana ashigikiwe umwana aba aronse kuba hafi guhagije umwitega ko byinshi mu gihe cy'ugwaruka kwiwe umwitega ko byinshi mu gihe cyo gukora kwiwe enda rero batahure kandi nagira ntera naka mashirahamwe leta aba mashirahamwe mu Burundi cyangwa mu zamakungu canke asanga afashe igihugu canke n'igihugu ntitwitegure ibihwa ibyo twiyumvira kwa abo bantu bakeneye kwa abo bantu dufasha bo bakeneye kwa abantu bashaka guteza imbere bo bakeneye ahubwo ni tubumvirize ni tubabe hafi twumve byukuri bakeneye iki ibyo tukorondera byose kubafasha tubibafashe twisunze ibyo bo bavuze ko bakeneye kuko igishora kurondera kumuha telefone ngo ni wibaza ko ariyo muteza imbere kumbura keneye kubanza kugira hajyame kumbura keneye kubanza kugira icyafunguye kumbura keneye kugira alimentation equilibre imutuma adashobora kuvyuka rero niko kamunohereza ko tubumve tubatege ugutwi tubabemwo tubabe hafi twumve byukuri ibibazo basanzwe bahura navyo ivyo twoza na byose byiterambere tubizane dushimikiye twisunze akamukabo
kumbure naba diaspora ariko ratera kamo nabo nyine bamenye ico nanje no baho gikeneye kugira ngo babafashe mukorane bo kuronka gute bo bashikira batemishira hamwe ryanyu turazi ko muri kuri Facebook muri kuri Instagram n'ahandi hose mugabo muri kano kanya nkabifuza kubashikira telefone bo bashikira ko niyihe cyane cyane bari muri diaspora niyihe nimero bo baronka ko
ego jewe bashaka kudukorana ko bumva ibyo dukora cyambiye no kutwumva ibyo duko turakora ingene bimeze buntura kuri please 257 71 682 556 plus 2 5 7 7 1 6 8 2 5 5 6
ni ukuvuga mu kirundi 71 62 8 2 55 6
ego
abifuza kurondera irino shirahamwe gukorana najyo no gufasha murumvise aho mushobora kuba buronka kumbure kunguruka na bumenyi hoho naho nyene muri hehe kugira ngo
ego turi kumihora yose kuri social media zose Instagram Facebook Twitter LinkedIn zose byanditse ko GSBM nanje nobaho naho ushaka kandika nanje nobaho bica bikoragurika ugashobora gufyonda ukatwandikira ujejwe gutuma tumana kwa makuru abahari amasaha 88 kuri 28 kugira ngo yishure ibibazo byose byerekeranye n'uwo babibajije
yego turabona kuri izo mbuga ngurukana bumenyi uvuze nyene aba diaspora canke abandi bantu mu gihugu bazana ibitabo bazana imfungurwa bazana ibindi bintu byinshi tubona muba mukeneye nk'ishira muri gitaho abana muri kino gihe muri aka kanya nibihe bintu mwifuza ko bo bashigikiramwo bo bafashamwo byo bari imfungurwa inyambaro amakaye nibiki mukeneye muri aka kanya ko ariko barabumva bipfuza kubaterera
dufise ikigo cyitwa centre nanje noba kiri muri zone buterere tukagira siège aho centre anguri imigambi iri muri Rohero icicaro muri Rohero hafi ya ya Université y'u Burundi tukongera tukaba tuko turuguruza dusa n'abariko baraheza ikigo kindi igitega icyo dukeneye icyo bita equipment
ibikoresho
abo bafite amaordinateur ko tusana tuhigisha abana kugira access kugira baronka kajyo ko gukoresha buhinga ngurukana bumenyi abo bafite imashini nyabwonko arizo ordinateur computers bushobora kuziterera abo bafise intebe dushobora kuja mu maclass abo bafise ibitabo abo bafise amamashini yo kwigisha gushona ahagije abo bafise ico bita amatondeze yo kumwa abana kugira kuko hari umwuga wo kwigisha kumwa abana bakongera bakaja kumwa abandi ibyo byose bija muri centre no kuri turateya kamo uwo bafise abizane kuko iyo kizanye muri centre ntigeza ngo ki benefici kigirira amahigo umwana umwe kigira amahigo abana benshi kuko nimba umwana ashobora kuza kamara kwa masaha abiri araheza akabisubunda akabiza kubisukunda ugasanga nk'abana batanu ku munsi baronsa akajya gukoresha iyo mashini nyabwonko bakagira ubumenyi rero iyi bintu nk'ibyo bije mu centre communautaire bifasha ugaruka rwinshi turatera kamo rero kugira ngo uwo afite icyaterera cyose agiterere kubwineza y'igihugu na cyane cyane kugaruka mu Burundi
Ig Ardi Iremesha turagushimiye cyane gose ku kanya wafashe kuza hano mu ma studio y'Iradijwi rya Amerika, kanya wafashe kuganira natwe n'abanyonyi bijwi rya Amerika ku bibazo mwishuye akajambo kanyuma kumbure dusezera abatwumva ku ijwi rya Amerika abanywanyi banyu abo mukorana mwese akajambo kanyuma kumbure no kuba jeune bagenzi bawo.
Nshimire Imana yatumye nshikanga shimira cyane ijwi rya Amerika byampaye akanya kanya keza ko gushikiza ivyumviro. Shimira abatumire bo baba bagize ibibazo kugira kanya kukwishura n'ivyumviro byiza baduterereye.
Murakoze cyane. Ni naho turangirije ikiganiro muri sangasho no munsi mwari muri kumwe naho ya nitanga ishaka. Ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma n'abandufashije bose mu bandi mu viriz radio ijwi rya Amerika. Murakoze mwese.